Ashoboye haba mu mibano mu butunzi no muri politike y'igihugu umukenyezi arashoboye
turashoboye ikiganiro gihijambo abakenyezi nabigeme bakatuyagira ku ntererano yabo aho baherereye
mugishikirizwa na radio inzamba gateka kawe iminsi yose kuwa kabiri kuvisa ha 11 gushikisa ha 11 n'iminota 15 mugasubira kucumva kuwa gatatu igihe cy'isaha 3 z'ijoro
turashoboye.
Ndabaramukije bakunzi ba radio inzambaga tekakawe nongera ndabayikaze mu kiganiro twashoboye uko mumenyereye ni komisiyo ya kabiri Alex Keza ni jengene ndakibashikirize Lambert Niyonzima akaba ari wehe turi kumwe mu buhinga bw'ivyuma
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi 3 akaburungu inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze mu kiganiro turashoboye uyu munsi tuza kuganira mu kiganiro cyacu tuza kwakira umushitsi nawe sundi n'umufasoni Lucie Kabera umumenyesha makuru mu radio RPA asanzwe akorera mu buhinga bw'ivyuma mu kanya gatoyi turaje tumwika
Mana yari kuzi yari ziza wotose yari ziza wabibawe yari ziza uzowa yari ziza wotose none namawi hadi yo kuruga no kubabada no kuyebura kuko yari yakwi.
Ndamukije nonge ndaguha ikaze mu kiganiro turashoboye Lucie Kabera ndaguha ikaze
murakoze
ego Lucie Kabera numumenyesha makuru niko tubita ariko umumenyesha makuru akora mu buhinga bw'ivyuma nizina twumva ahanini kuri radio aracimya kitari mike mega nkuba uwo munsi yumva ashaka kumenya Lucie Kabera uretse ko bamwumva nyene nk'umenyesha makuru ni hari kintu woba wumva wovuga kuri wewe kugira umuntu akumenye neza
Lucie Kabera ndo mu mama w'abana batatu abamuje mu radio mu buhinga bw'ivyuma hafi imyaka 20 imyaka 20 ramwe amezi makeyi mu kazi ka misi yose mu buzima bwa misi yose umuntu yikundira umuziki akunda n'abantu
ego Lucie Kabera uyu munsi himatubwiye umumama ariko dusanzwe tuzi ukora no mu radio mu bijanye n'umuhinga bw'ivyuma haciye igihe kitari gito nk'uko abitubwiye nk'umuntu ashatse kumenya ngo Lucie Kabera yinjiye mu bijanye no gukora uwo mwuga gute ni igiki catumye avuga ati uyu munsi ndagiye gukora mu bijanye n'umuhinga bw'ivyuma mu radio co ari gihe
icabintumye nja gukora mu radio nari umuntu akunda ibintu by'umuziki nari umuntu akunda kumviriza umuziki cyane ntegeje kwiga nize elektrotechnique cyangwa imana bihurirana n'uko radio RPA yari itanguye cyangwa amahirwe yo kuja guhera kugira nka stage muri RPA natanguye umunyeshuri ngira stage cyasanga ni toje nyene ndo mwigeme ahagiye hari abantu bo bapapa baranyakira banyakirana umutima mwiza ndakubwiye ko ari ibintu byari muri jewe mu ndwi zitatu nari maze kumenyera nshobora gukora jenyine
ego turumvise mwatanguye urumwigeme wenyine kandi n'umwuga abenshi batamenyereye kubona mwabigeme mbega dusubiye inyuma gato imbere yuko utangura byo bari ibintu wamye wiyumva ngo kuvura umwana wari ubizwa ari ko ari byo bidushaka kuzokora ni wakura kukurumva sugukunda umuziki gusa ariko urumva birasaba no kubukunda gukora ibijyanye n'uwo mwuga mbega ni ibintu uba warusanzwe ukunda kuvura umwana cyane bya ukuze kubera ubwati nagiye mu ishure kubera nyene ntegezwa kuja kwiga
oya nta naho byari bihuriye n'ibyo nari nije kubera ibyo dukora mu buhinga bw'ibyuma kenshi nta hamwe tubyiga mu ishuri kenshi biba ari ibintu biri mu maraso n'ibintu uba wiyumvamo ariko utamenya ngo uzohera hehe
ego kumbure ahanze mu bindi bihugu usanga hariho abaziga mu mashure ariko mu gihugu cy'u Burundi niho mwize mu gihugu cy'u Burundi ugasanga ni ibintu wigira twovuga ati wigira mu kazi ugiye kuraba aho wahereye aho ugeze uyu munsi ivyo wagiye gucamo ushobora kutubwira cyane cyane nk'umuntu wari we wese utaravye ngo numwigeme canke umupasoni nk'umuntu wari we wese atanga uyo mwuga intambamyi woba warahuye nazo zoba arize
ahanini intambamyi naba nahuye nazo mu ntango tugitangura ibintu by'ama ordinateur ntibyari bwagwire twakoresha utuntu tumeze nk'amadiske utu diske nitwo twakoresha icyo gihe byari ibintu bigoye gukoresha cyane 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 ariko nk'umufundi nyene wari waragerageza kwicara ukaraba uko abandi babikora ukagerageza gukurikiza uko abandi babigira mu nyuma ugateba ukamenyera ikindi nacyo kenshi usanga ari akazi gasaba kwihangana rwose kubera hari igihe abo muriko murakorana muri uwo mwanya benshi ntimwakirana cyo kimwe icuma cononekaye kenshi ntibabona ko ari icuma cononekaye babona imaje yuri kuri icyo cuma niwe bafata ko ari we binaniye ego kenshi nizo ntamba zikunda kuba ego
tuvuge naho kubijyanye n'uruhande guko watubwiye twibutse neza ariko badukurikira yuko watanguye mu radio RPA utangura uri hi umwigeme wenyene mu bijyanye no mu buhinga bw'ibyuma mbega ugiye kurabanaho kubijyanye nyene n'uko wari umwigeme ugasanga nta bigeme benshi basanzwe bakora ibijyanye no mu buhinga bw'ibyuma cyane cyane mu radio intambamyi woba warahuye nk'umwigeme hanyuma nyuma yaho kuko wahavuye umumama intambamyi wahuye nazo nk'umumama uvuga ati ndi umumama abwirizwa kwitaho abana kandi nkajya no gukora ka kazi kanje nzoba ari izihe
intambamye kenshi zikunda gushika muri aka kazi iyo hari ngaruka kuri bimwe nyine nari nkubuje kuvuga iyo kuri imaje y'umuntu iyo hari ikintu kenshi cyononekaye wicaye kuri ya ntebe kenshi ntibavuga ngo ni cyononekaye kenshi babishyira kuri imaje ngo hari hicaye ngo naka urumva ugasanga uzize uko wavutse izindi ntambamyi kenshi naramaze kuba umumama hari amasaha yaragoye kuja ko ku kazi nka saa cyenda z'ijoro tujya kugurura iradiyo yari amasaha abangamye wamaze kuba umumama urabona usize abana mu nzu ayo masaha ariko kubera ari akazi kandi ukiyumvamo kandi ugakunda wategerezwa kubyuka ukagenda
nditwa vuga twibutse ariko baratugumbiza ariko turiko tugaremkira cyo cyashoboye nditwa vuga intambamye gusa rika tuje no kuvyiza tuvuga ati umuntu asanga mu kazi yakoze kubera kunda cyangwa yakoze kubera nyina rakazi ariko nyuma akagakunda mbega hoho uravye imyaka mumaze muri uyu mwuga ibyiza uvuga ati wasanzemo nibihe uyu munsi umuntu wari wese ashobora kukwigiraho cyane cyane nk'umwigeme cyangwa umukenyezi ashaka gukora umwuga nk'uko
ikiza kenshi muri rusange akazi kenshi uragakundishwa nawe muba muri kumwe nagize imana nkorana n'abantu banyiyumvamo kandi bankunda basunikira cyane kumenya akazi no kukamenyera icyo ni cya mbere cyita nagasanzemo cya kabiri nahasanze n'akazi gatuma umenya ibintu byinshi kandi ukamenyana n'abantu benshi n'akazi kakugurura gatuma uwuguruka ukamenya ibintu byinshi muri rusange
ego tukana ku musozi w'ikiganiro cyacu bisikabera tubabaze uyu munsi hari umwigeme canke umukenyezi avuze ndashaka kwiga ibijyanye n'ubuhunga bw'ivyuma bwo mu radio impanuro uwo muhani yihe canke imbere y'ukushika kuri ico kibazo kubiyumvira yuko atari umwuga kumbure hari haba hari biyumvira yuko atari umwuga ukora abakobwa canke abakenyezi nakaye kajambo uyu munsi wababwira
akajambo nababwira ko umwuga w'ubuhinga bw'ivyuma abakobwa barawushoboye kandi cyane rwose nakazi kameze neza nakazi karyoshye gukora kandi nakazi gatuma umenya kubana n'abantu cyane cyane icyo navuga mu guhanura no banza nkahera mu ngo zacu kenshi ababyeyi barakunda gutuma abakobwa batiyumvamo gukora icyo bashaka canke kubasunikira mu mugambi bashaka gukora nobabwira ko boshigikira abana babo mu byo biyumvira umwana ashaka gukora ako kazi umureke umushigikire umere nk'unamwinjizamwo kugira umwereke ko abishoboye bitume mwinanirira ariko we yamaze kubona ko ashoboye kubijamwo
yego Lisi Kabera turagushimiye kubona witavye ubutumire bwacu
murakoze cyane
twizere ko na hanyuma nitwabatuma ko muzo twitaba
yego murakoze
Nari tuma chokunga Kukui mabali No mono gino kituje
Jirano rero kiganiro cyashoboye cyo kuri uno wa kabiri duciye tukigarukiriza mwakoze mwebwe mwese na duteze yomi yakoze risikabera kubona yitabye ubutumire bwacu Alex Keza niko ndabashyikiriza ikiganiro nkaba ndabifurije kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu naho ubutaha
cari ikiganiro turashoboye ushaka kugira icyo ubaza canke kutwunganira rungika ubutumwa bugufi kuri telefone akamenyetso ko guteranya 254 70 29 85 87.
Turashoboye.